Yeni Radyo Hijri Amerika. Kujya mu kigo kwashikiza bigenewe vya ryo mu kirundi mu kirwanda mara mutse cyitimwe se mu duteza amatwi uyu munsi kwa kabiri tariki 13 nimwe y'ukwezi kwa 12 mwaka 2019 muri komuna Federica Nkurikije mu Burundi ku nshuro ya mbere amenyesha bakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu ejo ku munsi wa mbere barumvirijwe mu ntayi cese imbere ya sentare nkuru intara bubanza Maître Clément Letayirakiza avuga ko izeye ko sentare izo bambika izeye
twasikuye bihagije turerekana icyo amategeko avuga turinzira rero yuko umucamanza azofata ingingo ibereye idushimisha na cyane cyane ko twizeye ko azobeza
iyo ni Maître Clément Letayirakiza inkuru kimwe n'inkuru igitigiri umurengera ca banyororo mu mabohero yo mu Rwanda inkuru y'urwaruka rw'abarundi ruba mu Rwanda rushobora kutaja mu ishuri umwaka uza kubera ukeneye uburyo hamwe n'inkuru zerekeye amakenga impunzi z'abarundi umukambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania kujanye n'ifashanyo turazigaruka ku mukanya kari imbere ariko imbere yaho reka twumve amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana mwaramutse neza Aloise
mwaramutse Frederike turahera umuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini abantu 18 barishwe mu gitero gishasha cyabereye mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buramatari w'iyo ntara Donat Kibwana yaravyemeje avuga ko ico gitero cyakozwe n'umuhari ADF urwanya leta ya Uganda mu ijoro ryo ku munsi w'Imana rishira uwa mbere nta myerekano yamiriza ico gitero yatunganijwe mu gisagara ca Beni aho abanyagihugu baho bakunze kwagiriza inteko za ONU kuba zitabakingira umuhari wa Al-Shababu wari yemereye ko ari wo wagavye igitero cya bombe cyatezwe ku modokari ku munsi wa gatandatu Mogadisho cyahitanye abuzima bw'abantu 80 abandi 78 barakomereka muvugizi wawo Ali Mohamud Lage azwi ku izina rya Ali Dere yabishikirije ku radio ibegukira yitwa Radio Andalus Ali Dere yavuze ko barondera gusangangura imodokari zarimwo abanyeturukiya hamwe n'abajejwe umutekano ba Somalia Ali Dere yagiriza Turukiya guha imyimenyerezo ya gisirikare abasirikare ba Somalia no kwigarurira ubutunzi bw'ico gihugu Leta z'Ubumwe za Amerika yari isiguye ku gitero cy'indege yakoze ku munsi wa Mungu ku barwanyi bashikikiwe na Irani barwanira muri Iraki na Siriya abategetsi ba Amerika bavuze ko bishye ku gitero cya rokete ku ikambi ya Irake ku munsi wa gatanu cyahitanye umukozi w'igisirikare cya Amerika bemeza ko atankeka umuhari Kataeb Hezbollah ari we wabikoze Amerika iragabisha ko ishobora gutera kandi naho abategetsi ba Irake barakaye ibitero by'indege za Amerika byari bitumbereye ku bubiko bw'ibirwanisho by'umuhari Kataeb Hezbollah atangirwa amategeko ya gisirikare muri Iraq na no mu buseruko bwa Siria iryo bitero byahitanye abantu 25 abandi batari bake barakomereka tukiri kuri Amerika umushikiranganje wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire na yandi makungu Mike Pompeo ategekanye gufata urugendo muri iyi ndwi ruzomushikana mu gihugu cya Ukraine igihugu cyabaye imbarutso y'amatohoza ku byaha byagirizwa Perezida Donald Trump Pompeo azoshika i Kiev ku murwa mukuru wa Ukraine ubwa mbere ku munsi wa gatanu imbere yo kugendera ibindi bihugu bitanu byo mu Buraya na Asia Pompeo azobabaye umutegetsi wa Amerika ukwego go hejuru agende Ukraine no kuganira na Perezida Volodymyr Zelensky ivyo abategetsi bazoganira ntivyashizwe ahagaragara akaganuke ka Noeli Korea ya ruguru yemereye Leta z'Ubumwe za Amerika gashobora kuzorungikwa kuko ico gihugu gisa nikiriko kirakora iterabwoba rya gisirikare mukugabisha gutera misile kugira Amerika igikure kibihano nkuko abahinga babishikiriza. Amerika yarongereje ibikorwa byigendereza kuri Korea ya ruguru mu kurungika indege zigendereza ikirere kizinga rya Korea kugira bagenzure ibikorwa byose bya gisirikare cyo gihugu gikora byobangamira umutekano. Umujye nama mu by'umutekano mu gihugu muri presidansi ya Leta Zunze Amerika Robert O'Brien yashikirije ku munsi w'Imana ko Amerika yiteguye kugira ico ikoze mu gihe Korea ruguru yorungika akaganuke ka Noel. Muri Afrika kandi sentare mu gihugu cha Sudani ejo ku munsi wa mbere yaraciriye urubanza rwo gufa abantu 27 bari mu nzego z'umutekano bagiriwe n'ivyaha byo kuboreza igufa hamwe no kwica umuntu yafunzwe yari mu bagize uruhara mu myiyerekano. Iyo myiyerekano yabaye mu ntango z'uyu mwaka yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Perezida Omar al-Bashir yatwaye ico gihugu mu gihe kirekire. Urufugu wo mugabo Ahmed Al-Kaire yari umwigisha rwashitse igihe yari mwibohero mu kwezi kwa kabiri nibwo kandi rwabaye inguvu rwahaye inguvu abanyagihugu zo kugarariza ubutegetsi bwa Perezida Bashir yahavuye akurwa ku butegetsi n'abasirikare. Urwo rubanza rwabaye ejo ku munsi wa mbere rushobora kunguruzwa nirwo rubanza rwa mbere rusomwe kwerekeye ubwicanyi bwabaye igihe cy'imyirekano yo kwiyamamaza yo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Bashir al-Kaire yari yarahagaritswe kugenekereza rya 31 ukwezi kwa mbere hanyuma yitaba umuremyi haheze iminsi ibiri.
Urakoze ya Louise kumakuru uheje kudushikiriza. Tuyutse nshuti mwese kwa mnikomula wanda nyakumbiriza ila diyo mwishu uja Amerika. Isani ya nila i Washington DC mkirune mkirune wanda inhoza mkariri ka Afrika ili ya gabi nini. Kunchulo ya mbele wa mwishu makuru wane wikita makuru chigenga iwachu ejo kumusi wa mbele baru mvirijugwe muna HS imbele ya senare nguru inara ya buwanza bapfungiwe mwo kuva bafatwa kuwa 22 ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka. Abo bamenyesha makuru baregwa ufashanya n'abashatsi guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni inkuru ya Eloge Birikaneza umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Anyati ndiro bosa Christine Kamikazi Elide Harerimana na Terence Mozenzi bashitse imbere ya sentare nkuru y'intara ya Bubanza bari mu myambaro y'icatsi kibisi y'abanyororo mu Burundi batanguye kumvirizwa nk'igihe cy'isaha 5:20 z'agatondo. Umushoferi wabo Adolphe Matabarakiza bafatanywe kwa 22 ukwezi kw'icumi uyu mwaka we yarengutse yidegenza kuko sentare ya Ntahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu kwezi guheze yamutezuriye. Bagishika nkuko bari kuri sentare nkuru ya Bubanza babibwijwe rya Amerika abamenyesha makuru babonetse bakeye mu maso banaganira na bagenzi babo bari baje kubashyigikira no kubaremesha. Mu rukiko ko ari batanu uyu munsi umushyikiriza mandat wa Repubulika yabasabiye igihano cy'umunyoro w'imyaka 15 no kubuzwa uburenganzira bwo gutora canke kwitoza mu kiringo cy'imyaka 5. Nta byemezo byinshi yerekanye kiretse ubutumwa umwe muri bo yandikiranye n'undi umenyesha makuru mugenzi we basanabatebura. Naho muri ubwo butumwa bagiriza abakozi bayo wacu abona mu gufashanya n'abagwanyi abagirizwa hamwe n'abashingwa manza babo bamweretse ubundi bwinshi bandikiraniye n'abandi bantu batandukanye harimo n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi bari kwamusaba kugica avuze ku gitero bari babaye gukora ku inkuru muri komine Musigati intara ya Bubanza. Abakozi b'ikinyamakuru iwacu bariko bunganirwa n'abashingwa manza batatu. Intayegeje gusasa umwe muri abo bashingwa manza Maitre Clement Leteyakiza yabwiye abamenyesha makuru bari bahari Umwizera afise
kuburana urubanza kwa bamenyesha bakuru bane n'umushoferi wabo. Twariko turaruburana mu Donido mu by'ukuri turiko turaraba ukuntu imburano zagenze. Twahawe umwanya ukwiye ubonano ngo intahe yagerageje gutanga umwanya ku mpande zose. Abamenyesha makuru n'umushoferi wabo barisigura natwe turabunganira mu by'amategeko hanyuma twasiguye bihagije turerekana icyo amategeko avuga turizera rero yuko umucamanza azofata ingingo ibereye idushimisha na cyane cyane ko twizeye ko azobeza ko dufatiye kumushyikiriza abanza agera ashyikiriza nibyo twasiguye twabonye ko sentare yanyuzwe nicyo gituma tuvuga tuti turafite icyizere gikomeye cyane ko azokweza
mundu uheze umukuru w'igihugu yagarutse kuri dosiye y'amenyeshamakuru ba iwacu twisunze ibwirizwa nshingiro n'ukuntu inzego z'ubutungane zikora akazi karagabuwe umukuru w'igihugu ashaka umucamanza mukuru nta burenganzira zafise bwo kwinjira mu rubanza rutaracika nico gituma twobasaba kurondera abavoka baburane rucike vuba nibatashima bazokunguruza muri ico gihe ngiye kwitambika mu ndinganizo z'ubutungane mba ndiko ndonona vya bindi bitubwigenge bw'ubutungane kandi amateka bitubuza twetuza kuza nk'umucamanza mukuru iyi manza zacitse atayungururizo rikihari niko president Pierre Nkurunziza yavuze yishura ku kibazo cy'umenyesha makuru yashaka kumenya niba adashobora kubatezurira nk'umucamanza mukuru umukuru w'igihugu yongeye ko nubwo hari impamvu zatumye abamenyesha makuru ba iwacu bafatwa bagafungwa badafunzwe kugira ngo bakandamizwe abanyamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo bari bafatiwe muri komine Musigati intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi ku muhingamo w'itariki ya 22 ukwezi kw'icumi uyu mwaka bari kwarondeye amakuru ku mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wari waciye mu makomine ya Bubanza harimo Musigati ujuturuka muri Kivu y'umanuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utuma abanyagihugu bahunga imihana yabo umuharwanya leta ya Burundi Red Tabara ufite ibirindiro aho muri Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Kongo wahavuye wemanga ko babonetse bafite ibigwanisho abagwanyi babo igipolisi ariko catangaje ko bari bateye barabagizi ba nabi kandi ko bagera kuri 14 bapfuye n'inko bakoresha zirafatwa imijyango itari mike y'uburenganzira bwa kiremwa muntu n'ihanire ubwigenge bw'amenyesha makuru yari yamirije ifungwa ry'amenyesha makuru eka n'abanyepolitike mu bihugu bya rutura nk'abashinga amateka bumwe bwa buri ya 38 n'umwe mu bajejwe ibibazo bya Afrika muri Kongere ya Amerika niko kuko ariko nubwo biri uko kuri uyu wa mbere nta baserukira ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu babonetse ububanza nk'uko mu myaka iheze mu gihe hari imanza z'abamenyesha makuru n'impirimbanyi bari bakunze gufata ingendo baja kuzumviriza mbere n'izabera kure nko mu ntara y'ibihugu gihana na Tanzania intumwa z'amambasade n'imiryango itandukanye harimo ibiro by'igisata cya ONU kigejejwe ateye akazi na muntu zatekejwe na leta mu mpera z'ukwa kabiri uyu mwaka inyuma y'imyaka 24 neza bimaze bikorera mu Burundi zarajayo eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Urwego rw'igihugu rushinzwe abanyororo n'abagororwa mu Rwanda ruvuga ko urwego rukagerageza kurondera umuti w'icyo kibazo ni mu kiganiro bahaye amenshi makuru kuri uyu wa mbere Eric Bagirubusa yarakurikiranye icyo kiganiro
Kimwe mu bibazo bikunze kuvugwa mu bihe bitandukanye ko byugarije amagereza mu Rwanda ni kijyanye n'ubucucike bw'abanyururu mu magereza. Iki kibazo na n'ubu urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ruremeza ko kigihari ariko ngo rufatanyije n'inzego bwite za leta ikibazo kiragenda gikemuka. Urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda mu kiganiro rwa hayitangaza makuru kuri uyu wa mbere rwavuze ko ku bufatanye n'izindi nzego bagerageza ko agura inyubako zifungiwemo abanyururu ariko ngo biboneka ko bidatanga igisubizo kirambye ku kibazo gihari Komiseri mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa General George Rwigamba avuga ko hari izindi ngamba zo guhangana n'iki kibazo cy'ubucucike mu magereza muri zo ngo harimo no kwigisha abanyarwanda bakareka gukomeza gukora ibyaha
gusa hari ibindi bitekerezwa birimo gutanga imbabazi cyangwa se gusaba imbabazi abantu bagafungurwa by'agateganyo biteganywa n'inkiko ibyo ngibyo nta nubwo ari netwegwe n'ibyarasis igihano nsimbura gifungo mu itegeko hashyizweho yuko n'abantu ngira ngo bazajya batanga za fayili bituma umuntu atanga amande kurusha kujya mu gufungwa nibimara kunozwa bizakurikirwa
General Rwigamba yanavuze ko mu gukomeza guhangana n'iki kibazo cy'ubucucike mu magereza mu Rwanda urwego kuriye rufatanyije na Ministeri y'Ubutabera bari mu mushinga utaranozwa wo gukoresha udukomo dukozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga bazajya bambika abakekwaho ibyaha cyangwa abo byamaze guhama ku buryo uwazaba akambaye aho hazaba ari hose hazaba hazwi mu magereza haravuga ikibazo cy'ubucucike bw'abahafungiwe mu gihe n'umubare w'abacungagereza babarindira umutekano na ukiri yanga byose buhoro buhoro ngo bazagenda babibonera umuti General Rwigamba
abacungagereza nk'uko mubizi baracyari bake dufite abagera ku 2400 barengaho gake igihe bacunga abagororwa bagera ku 74 murumva yuko iyo resho ikiri hasi iyo turebye resho dusanga turi ariko turakora ku buryo mu gihe kiri imbere uriya mubare ushobora kugabanyuka kubera yuko aho mwabonye twashiyeho ishuri yigisha abacunga gereza kandi na leta ikabiduteramo inkunga ikaduhagije yo kongera abakozi ubu turimo turahugura abakozi bashya bagera kuri 600 baziyongera kuri bari abandi dufite ku buryo umubare w'umucunga gereza kubagororwa uzabaho mutoya
Kugeza ubu mu magereza yose uko ari 13 mu gihugu harabarurwa abafungwa n'abagororwa bagera mu 74,000 barindirwa umutekano n'abacungagereza basagaho 2,400 bivuze ko mu mibare itangwa n'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa igaragaza ko byibura umucungagereza umwe arinda abafungwa 30 mu gihe byibura mu bipimo mpuzamahanga umucungagereza umwe akuye kuba arinda abafungwa bari hagati ya 7-10 u Rwanda narwo rukavuga ko byibura mu minsi iri imbere rwazaba ruri ku mucungagereza umwe arinda byibura abafungwa 20 ku bibazo by'abahuzi ibitsina babisangiye bizwi nk'ubutinganyi bwakunze kuvugwa mu magereza urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda ruratangaza ko rwasanze hari bamwe bageraga mu magereza bakabaho basa n'abafite ubuzima bwihariye urwego rw'imfungwa n'abagororwa ruvuga ko mu kugerageza gukemura iki kibazo rwahisemo kujya rububakira bakarara mu gihogere ku buryo nta wugira umwihariko udasanzwe naho kubijyanye n'iyicarubozo rikunze kuvugwa mu magereza urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rwatsembeye abanyamakuru ko bitabaho umwe mu bakunze kuvuga ko kubitwa muri gereza bikabije ni umunyamakuru Bwana Robert Mugabe urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda rwavuze ko nta wakora iyicarubozo uwo ari we wese muri gereza rukavuga ko uwamenyekana muri ibyo bikorwa yabihanirwa gusa ijwi rya Amerika mu bihe bitandukanye yakunze guhabwa amakuru n'abafungwa ndetse n'imiryango yabo ko bakorerwa iyicarubozo muri gereza na cyane cyane muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere kukireba abanyururu batoroka ababishinzwe barabarura 3 batorotse muri uyu mwaka wa 2019 bikarangira bamwe muri bo bishwe barashwe muri uwo mugambi wo gutoroka haranabarurwa bandi barindwi bari mu mirimo nsimbora gifungwa izwi nkatije bagatoroka ariko batatu ngo bakaza kugarurwa n'inzego z'umutekano wagira ubusajwi rya Amerika ikigali
abantu bashika ku 1,370,000 impunzi z'abarundi nibo batagira uburyo bwo gutangura ishure mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda mu ntango z'umwaka uza 2020 ibyo bitigiri bitangwa n'abaserukiraje impunzi nyuma y'amatohoza baherutse gukora n'inkuru ya Pierre Clavera n'inkuru umunsi wa kuri ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda
kugira ngo akamuke impunzi kagire nguvu maze ijwi ryabo naryo rishike kure abaserukira impunzi z'abarundi mu bice bitandukanye by'u Rwanda bagiye hamwe bagiruruna n'ibise College des représentants des réfugiés burundais CREB mu mfonyapfunyo y'igifaransa mu rwandiko rwabo babwira bagira neza hamwe n'abarundi baba mu makungu muri diaspora ko muri iminsi mikuru irangiza umwaka bo kwibuka bagacikisha ko utwo bafashisha abana b'impunzi batiga canke bahereje amashuri kubera kubura uburyo ubwo runani mu matohoza ruherutse gukora rwaharuye abanyeshuri barenga 13,070 bakeneye imfashanyo yihutigwa y'amafaranga n'ibikoresho by'ishure muri abo harimo abarenga 450 bo mu mashuri mato mato hafi 250 bo mu mashuri yisumbuye hamwe n'ababa 700 bo muri za kaminuza atagikozwe abo baserukira impunzi z'abarundi i Kigali mu turere twa Huye Muhanga Rubavu Bugesera no mu nkambi ya Mahama bavuga ko ubwo rwaruka rwose rutazohunyuza ikirenge mu ishure kubera ubukene buri mu miryango yabo Patrice Ntadohoka atwara ubwo runani agaserukira n'impunzi ziba i Kigali atanga karorero ko muri uyu mwaka w'ishuri uheze w'2019 abana hafi 500 bahevye ishuri kubera ubukene
tumaze iminsi twiyumvira ingene abanyeshuri b'impunzi bari mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda bafashwa bakiga ni naryo itangazo mwabonye twashoboye gusinya tugakwiragiza mu bagenzi inshuti n'abagenzi turabe ko bafashe hanyuma ku kibazo mwambajije cyerekeye abana boba batakiga ariho 36 bahebye kwiga rwose kubera babuze amafaranga y'ishure akaba n'abandi 69 batashe badahawe amanota kubera guherana aho ni mu kuzerekeye abiga mu mashuri makuru bari mu ndaro cyane cyane hakaba kandi n'abanyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye bashika 341 bahebye kubera kubura uburyo bwo kwishyura.
Icyo kibazo kiraraje ishinga ababyeyi batari bake nk'uyu abo mu karere ka Huye asaba ko akamo kabo kokumvigwa kugira ngo abana babo ntibahebe amashuri.
Bariho nyene cyane bagiye guheba amashuri, par exemple nk'abana babo Oriance bisaba amafaranga menshi, hari umuntu atabata kintu na kimwe akora bawicaye mu rugo cyangwa nubwo ubukura kanuka ucuruza nk'inyanya cyangwa amakara, makara ntiyovanwa amafaranga ngo uniforme minervare ibikoresho by'umwana byose. Ni ukuvuga ngo hari abana benshi nyene batazora ku mashuri bazobireka bakaguma mu rugo batabonye ubufasha.
Ubu nawe afise abana biga mu mashuri yisumbuye asabishiramo impoza makungu hashtag gita impunzi kwibuka n'abahungiye mu bisagara kuko nabo nyene ari bantu nikora.
Abana biragoye cyane ko tubarumva ko turi impunzi, kugira umuntu aronke ibikoresho by'ishuri yongera aronke n'ibiharage by'umwana biragoye kose, kubera nk'ubu twe turi ngahanye twitwa ko turi aba impunzi zo mu muji hase nta kintu fasha n'imiburiburi. Umuvyeyi agapfuma yirukanga arondera utwo duharage tw'umwana, mugabo twarose umuntu ashobora kudufasha akaturihira minervale y'umwana akatwishyura n'amakaye no uniforme y'umwana. Nukuri mwamukoze mugerageje mukatondera udutera inkunga.
Vincent Sabira wo muri urwo runani club rw'abaserukira impunzi z'abarundi mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda avuga ko uwo rwaruka ari bwo Burundi bwejo kandi ko ari bwo ruzokubaka igihugu. Kuri we gufasha abo bana kwiga ni nko kubaka igihugu.
Hari habusanga ta mikoro, hari habana usanga bari impfuvyi, ababa impfuvyi kubera magume turimwo, turashobora kubona abana bamwe mu kirundi tufategira cefu ca ruguru, no kuvuga ngo niyo babaye ngaho ugasanga batsindaro ku misanira vy'imiryango y'abanyarwanda, cyangwa ugasanga hari nk'umuntu areze umwana kubera ko azi yuko se wiwe canke nyina we bari bazinanye Burundi, ariko ugasanga nk'umuvyeyi ntakiriho. Aha rero dutera kamo umugira neza wese yumva ko hari icyo yofasha abana, nuko twamye tubivuga kuva na kera narindi burya nibo Burundi bwejo. Aha turi ngaha twifuza igihugu cyiza mugabo bizova mu bikorwa byiza twakoze haba ngaha canke mu ndero twahaye abana. Iyo abana baca ubwenge igihugu cyubakwa n'incabwenge. Ikirundi barabivuga ati isorosoro igwiri yija, uwozana ijana undi akazana amajana abiri aho ikaye imwe ibubonetse kandi ikaye imwe ikora umwaka wose. Urabona nk'umubyeyi afise nk'abana nka batatu bagomba kurungika muri interna ku gice kimwe ugasanga bari kwa mwaka nk'ibihumbi nk'ijana na mirongo itanu, naho yo yarashoboye kuba zarafundikanye agashobora kurya agashobora kuronka uko afungura ku munsi ku munsi. Iyo haje ikintu kimusaba amafaranga nk'ayabonekeye rimwe ku by'ukuri n'ibintu bigoye.
Amafaranga akenewe yose hamwe yababa imiliyoni amajana umunani na mirongo ine y'amafaranga y'u Rwanda n'ayarenga ibihumbi amajana icenda na bibiri by'amadolari ya Amerika. Ikigega cyo kwegeranya izo mfashanyo cyarashyizweho mu bajejwe kugikurikirana harimo n'abarundi baba mu makungu muri diaspora. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikampi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania ziridogera amwe mu mashyirahamwe atoratoranya mu gutanga imfashanyo. Ni mu gihe abandi bidoga yuko batabona n'abo batura ingwari zabo mu micungaro batuyemo. Umenshi wa kuri Rijya Amerika muri Tanzania James Jovina yaragendeye iyo kampi ya Mutenderi.
Bamwe mu bahaye ikiganiro Rijya Amerika bemeza yuko batakironswa zimwe mu mfasha bona bamwe mubo bahunze hamwe bo baronswa izo mfashanyo. Amwe mu mazone hamwe n'amavirage atuyemo impunzi ari kure y'ibiro by'abarongozi b'inkambi, ibyo bigatuma batabona uwo batura ingorane zabo. Aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro Rijya Amerika.
Ukabona umuntu mubana araje atonye ibyombo avuye gupakira ibyombo none abizana kandi kandi mwahunze cy'umwahunze ari kimwe kandi mwaje hamwe byaci ye kugira ngo wewe aronke jembo kugumanya wose namba ndingaha aje kubataje ngo wasasume basi bomenye ngo yababanye bashitwanye ukubona umuntu araja n'urupagaso rero icyo rero byari yo cyatwabaje kose cyane rwose gukora mu kitubaritse
umuntu abone wo mwishira hamwe ndamubona ageze nk'hariya kiya kumubaza naho waje ngo sihora mu iyo pirate ngo jende mu ipirate y'imizi n'iyi ngo genda mu iyo pirate y'iwanyu ukazisanga baharenga n'ihero ukazisanga yatse nk'hariya ku ntango y'ipirate nawe uri hagati ugasanga ipirate yayizungurutse mugabo uri hagati ntushikite cyerekeye nawe ibyo byo kuvuga ati izombo ubu bamwe bamwe hari abagize imana bararonka mu mashyirahamwe yandi bamwe barose dusafuriye. Ikwakwitwa. Ijombo
kuronka ivyombo tuheruka tucinjira kandi
abose bwo baronka izo fashanyo zikinigera ndonka ari nkabandi bo bonye ko twese turi impunzi atufasha twese
ikindi bemeza yuko batararikwa bakaza kubona gusa bagize umugisha batahanya ibintu baronkeje n'amashira hamwe baza kubaza bakabwirwa yuko uwasohoye mu biro ari waronswe ibintu ibyo bikabatera amakenga yuko imfashanyo bagenewe zinyuruzwa
natwe icyo kintu cyose kije twaza twakirongera hamwe bakayaguza baratoratoranya baturatoranya ugasanga umwe baramusanura undi baramukaca bakubwiye ati wewe ngo ntiwaje hano ngo ntiwaje ngo ku biro ngo kwiyandikisha bagusanure abantu bagire ibyo byose ntaho tuzi ntibararika ngo tumenye abantu twaje kwitura ntaho tuzi niko kwe
no kuba dutagira abo turi ngora n'ibitwa ngo hari abantu baje twengwa ngo amashyira hamwe bazunguruka mu mazone oya abazunguruka bacha hose bakumbeza ikibazo umuntu agenda akabeshikiriza pe umuntu kanaka kwisingwa n'izi n'izi mugane kukwifuza umuntu wo turi bazukamubura
baraza bagatoranya kubona ujya bamushyire ko ihema baragiye none biva kuki wewe ujya rero icyo kibazo dufise tubonye nga twenye tubayo nk'abandi barakiguze baratoranya kandi bumve yuko natwe dukeneye ubuhungiro bubere nk'abandi
kubera umwidogo mwinshi uri mu nkambi za Nduta Nyarugusuna Mutenderi mu minsi iheze mu nama yabereye mu nkambi ya Nduta leta ya Tanzania yagabishije amashyirahamwe afasha impunzi mu nkambi kureka ingeso yo kunyaga ibiribwa n'ibikoresho bigenewe impunzi
kuna matukio mbalimbali yamekuwa yakiripotiwa kwa sisi kuhusiana na mashirika baadhi ya mashirika kupatiwa uadilifu
turagabishije amashyirahamwe yose akorera ngaha mu nkambi ya Nduta n'izindi nkambi zose ziri mu gihugu cya Tanzania gufasha impunzi neza kandi gukora nk'uko bigenewe kubera hari amakuru tw'amatwaro dutse yuko hari bamwe mu bakozi bo muri ayo mashyirahamwe yiba ibintu bigenewe impunzi twararonse amakuru ya bamwe mu bakozi b'amashyirahamwe batwara ibintu twumvise yuko byari bigenewe guhabwa impunzi ariko bo akaba aribo baca babitwara iyo ngorane ikakiza n'umwidogo mwinshi mu mpunzi dukeneye kubona ivyo bibanda makuru
mubitigiri bitangwa na HCR inkambi ya Mutenderi yahungiyemo impunzi zirenga gato 25,000 muri iyo nkambi hasigayemo impunzi 33,000 zigize amazone 10 n'amavilaji 79 kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini iji ya Amerika
nshuti mwese mukundira diyo iji ya Amerika iganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneho kandi yakanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu nyabwiziyuma hamwe na Fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Munikije amakuru nayo mwashikije na Aloisa Bigirimana mwakoze kutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza turabifurije kandi mwaka mushasha muhire buca utangura mana uri hehe
Tattoo, but I can't move.